mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM nijoro na kane n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite mu Rwanda kuri uyu wa gatatu, yatoye umushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora y'inzego z'ibanze. Abakandida baziyamamaza birinda COVID-19.
Nubundi COVID-19 ishobora kuzamara igihe kuko ni ibintu byabaho bizarangira ejo cyangwa ejo bundi. So hatekerezwa rero uburyo ki twagabanya guhuza abantu ku rwego kampeni zisanzwe zikora zigahuza abantu benshi.
Jean Marie Vianney Gatabazi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Mu Burundi, mu murwa mukuru Bukungu Bujumbura, hatanzwe itegeko ko abantu bose bahura ari benshi bagomba kwambara agapfukamunwa.
Muzoza muragenzura mugenzura neza abantu bambaye agafukamunwa mu assembly manini manini nkaya, urabe ko abantu bakaraze kenshi.
Umukuru w'umujyi wa Bujumbura Jimmy Hatungimana mu nama n'abarongoye intwaro n'abasirikira igipolisi y'i Bujumbura, ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mu gumi ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, wiriweho?
Ndagize mwiriwe Veniste, mwiriwe namwe muteze amatwi. Turahera muri Afrika. Abantu 9 bagizwe ahanini n'abajejwe umutekano muri Somalia barishwe mu gitero gitekwa kuba ibombe y'umwiyahuzi ku murwa mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa kabiri. Igipolisi cyavuze ko icyo gitero cyabereye hafi bariyeri ikunda kuba iri ko abajejwe umutekano. Igipolisi kivuga kandi ko amatohoza za yaratanguye, ariko ngo gushika ubu bigaragara ko ari umwiyahuzi yakoze icyo gitero. Abajejwe umutekano 6 barahasize ubuzima hamwe n'abasivile 3, abandi 11 barakomereka. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabab ushimikiye kuri Al-Qaeda wamaze kwemanga ko ari wakoze icyo gitero. Mu kwezi guheze uwo muhari nyene waremanze ikindi gitero cya bombe cyahitanye 2, abandi 5 barakomereka ku murwa mukuru Mogadishu nyene aho muri Somalia. Umushikiranganji wa mbere wa Haiti Ariel Henry ejo ku munsi wa 2 yarahagaritse mu mabanga umushikirizamanza mukuru yariko amwegeka ko ivyaha vyo kuba ari mu bakekwa kwica Perezida Jovenel Moise. Uru rupfu rwatumye igihugu kija mu ruhagarara rushingiye kuri politike. Moise yishwe arashwe ku itariki 7 y'ukwezi kw'indwi nyene igihe abicanyi binjira mu nzu yiwe ku murwa mukuru Port au Prince. Henry umunyapolitiki akaba n'umuganga yagenywe na Moise mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere mu minsi y'imbere y'urupfu rwiwe, ariko ibirego yuko ashobora kuba yaragize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Moise biriko birashigwa ahabona. Umushikirizamanza akuwe Bedford Claude yavuze mu ndwi iheze ko hari amatelefone yumvirijwe yerekanye ko umushikiranganji wa mbere Henry yavuganye kuri telefone 2 n'umugabo avugwa ko yari ku mutwe w'abishe Moise mu ijoro iryo bara ryabereye ko. Umushikirizamanza mukuru wa Haiti akuwe ejo kuwa 2 yari yasabye umucamanza gukurikirana umushikiranganji wa mbere Ariel Henry ku rupfu rwa perezida, yongera asaba abategetsi kumubuza kuva mu gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze ya Afrika hari ibimenyetso birushiza kugwirirana kw'abanywanyi b'imihari y'iterabwoba Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu bariko berekeza amaso yo kuzogira amacumbi muri Afghanistani kuva aho abatalibani bafatiye ubutegetsi mu kwezi guheze. Raporo z'ibanze zasohowe mu ndwi iheze zerekanye ko ibiganiro hagati y'iyo mihari y'iterabwoba byiyongereye, aho bagaragaza ko bifuza kujya muri Afghanistani. Ariko umutegetsi mu iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa 3 ko bamwe baza bamaze gutangura urwo rugendo berekeza muri Afghanistan. Icegera cy'umuyobozi w'ikigo cya Amerika kijejwe iperereza CIA David Cohen yavuze ejo ku munsi wa 2 ko hariho ibimenyetso bya bamwe muba Al-Qaeda bariko berekeza muri Afghanistan yavuze kandi ko amakungu atabaye maso Al-Qaeda ishobora gusubira kwisuganya mu mwaka umwe ibindi bigo by'iperereza ku isi bifise amakenga ko abategetsi bakuru ba Al-Qaeda ubu baba muri Irani nka Saif al-Adel umukomanda wo ku rwego rwa kabiri nawe nyene atankeka azoja muri Afghanistan mu karere ko mu buseruko bwo hagati abanyepalestina bashika 1400 bafungiwe muri Israeli bategekanya kujya mu myiyerekano yo kwicisha inzara biyamiriza uburyo bafunzwemo kuva hatorotse abanyororo batandatu mu ndwi iheze ubutegetsi bwa Palestina bwabivuze ejo ku munsi wa kabiri kuva hatorotse abo banyororo batandatu mu ibohero ricungerewe cyane mu buraruko bwa Israeli ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kw'icyenda abandi banyororo amajana baciye bimurirwa mu yandi mabohero kandi n'ibintu byabo birafatwa abanyororo basigaye barafashwe n'ishavu baca batangura guturira imiriro mu mabohero atari make umukuru w'amabohero muri Palestina Kadri Abu Bakri avuga ko ibintu byifashe nabi mu mabohero ko ari cyo gituma bahisemo kuzokwicisha inzara yavuze ko abanyororo 3,380 kubarenga 4,000 b'abanyepalestina bari mu mabohero muri Israeli bategekanya gutangura iyo myiyerekano ku munsi wa gatanu
urakoze abagize bigirimana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio atuve wa akadomo kama no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushigiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu Rwanda kuri uyu wa gatatu yatuye umushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora y'inzego z'ibanze bimwe mu byahindutse harimo uburyo abakandida mu nzego z'ibanze bagomba kuziyamamaza birinda icyorezo cya COVID-19 uyu mushinga utowe nyuma y'aho amatora yarateganyijwe mu ntangiriro z'uku kwezi yasubitswe kubera icyorezo cya virusi ya corona ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagirubusa Eric wiriweho
wiriho neza ngarutse shimimana
none guverinoma y'u Rwanda yaba yabashije gusobanurira abadepite impamvu y'uwo mushinga mu buryo burambuye
nibyo koko guverinoma yabashije gusobanurira abadepite iby'uwo mushinga mu buryo burambuye guverinoma yari ihagarariwe na Bwana Jean-Paris Gatabazi ministre w'ubutegetsi bw'igihugu avuga ko kimwe mu byibanze cyatumye habaho impinduka muri uwo mushinga ari uko n'abaturage ubwabo banyotewe kubona ababayobora babahagarariye avuga ko mu by'ukuri ari amatora yagombaga kuba mu ntangiriro z'uyu mwaka 2021 mu kwezi kwa kabiri ariko kubera umuvuduko w'icyorezo COVID-19 cyari kiriho natumye amatora asubikwa reka tumwumve uko abisobanura abadepite
uko ibintu bigenda bigira imbere leta yakomeje gusuzuma uko icyorezo gikomeza kugenda kizamura ubukana ubundi dusaba ingamba zo guhangana nacyo ndetse nk'uko mubizi twageze n'igihe cyo kuba twabona inkingo ku buryo uyu munsi abari hafi kugera hafi 2,000,000 bamaze kubona inkingo harimo n'ababonye inkingo rwa mbere ababonye inkingo zombi uko ari ebyiri ndetse no muri minsi tukaba turimo gukingira kugeza ku myaka 18 mu mujyi wa Kigali aho ibipimo bigeze mu mujyi wa Kigali hejuru ya 80%. Ibyo rero byakomeje gutuma leta yibaza ko n'ubundi COVID-19 ishobora kuzamara igihe kuko ni ibintu tutavaho bizarangira ejo cyangwa ejo bundi so hatekerezwa rero uburyo ki twagabanya guhuza abantu ku rwego kampeni zisanzwe zikora zigahuza abantu benshi ariko tugasanga ko nubundi abintu bisabantu benshi bibera kugwego kw'abajyana mu rusange nko byasobanuwe n'abadepite banyuranye batanze ibitekerezo bagaragaza nibazo ariko kumuri iki gihe byo ntabwo ariko bizagenda.
Uwo yari Jean-Marie Vianney Gatabazi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. None Eric bagira ubusa, abadepite bose haba hari icyo bavuze kuri uwo mushinga cyafatwa nk'imbogamizi kuri uwo mushinga nyirizina?
Genote nshipana abadepite batandukanye bagize icyo bavuga kuri uwo mushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora mu nzego z'ibanze hano mu Rwanda, by'umwihariko bahereye ku buryo abajyanama cyangwa se abajyanama mu nzego z'ibanze bazatorwa. Bavuga ko uko minisitiri yabisobanuye bazakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga, bakibaza uburyo nabo bari gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bugoranye, noneho ukuntu abo bajyanama bazaba biyamamaza hakoreshejwe ikoranabuhanga. Gatabazi yasobanuye ko by'umwihariko hano mu Rwanda iminara ya MTN yagiye ishyirwaho mu buryo bw'ikoranabuhanga n'itumanaho, akavuga ko aho bitazashoboka bashobora kuzifashisha uburyo bw'ubutumwa bugufi bagenda boherezanye cyangwa bagafata amajwi bakayohereza mu buryo bwo kwiyamamaza cyangwa se bagakoresha itangazamakuru nk'amaradiyo y'abaturage. Ariko noneho ikindi cyagarutsweho, bamwe mu badepite bibajije ku cyo bafata nk'ihame rya demokarasi, bakibaza bati umuturage uri hariya mu cyaro azamenya te cyangwa se azasobanurirwa te ko yitoreye muri iryo hame rya demokarasi. Reka noneho mbumvishe Depite Nyirabega Itari nawe uko yazamuye icyo wafata nk'iyo mbogamizi.
Ikibazo cya mbere nashakaga kubazanya ko wakusika nuko rwose gushyigikira ubu bushobozi bugenderewe n'ubumenyi n'ikigamijwe byiza mu kinyejana tugezemo, ariko ndagira ngo nyakubahwa minisitiri yongera dusobanurire ukuntu bitica principe ya demokarasi yuko umuturage yitorera akaba yitorera uburyo butaziguye cyangwa se akitorera uzamutorera uburyo buziguye. Aha rero ndagira ngo numve umuturage uwo ari we wese wo mu mudugudu runaka ukuntu ku karere azumva yuko uwatoye yatoraga mu ijwi rye, kugira ngo twumve iyi principe ya demokarasi y'abaturage bagira uruhare mu bibakorerwa cyane cyane mu gutorwa ukuntu bizaba bimeze mu buryo bisobanurwa. Ntabwo bari impungenge neza, urabona ari abantu bazashishoza, ariko se bashishoza mu ijwi ry'umuturage gute?
Depite Nyirabega Itadi, none se ayo matora ateganijwe azaba ryari?
Maze kuvugana n'umwe mu bagize komisiyo y'igihugu y'amatora ambwira ko amatora ateganijwe hagati muri uku kwezi kwa cyenda n'ukwezi kwa cumi, ni ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'akarere, ariko yongeraho ko atagize igihinduka ari uko nguko biteganijwe bya Nelson Nshimiyimana.
Eric bagira ubusa, munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda, ndagushimiye cyane, ukomeze ugire umunsi mwiza.
Ugire umunsi mwiza nawe Nelson Nshimiyimana.
Mu Rwanda kandi hamaze iminsi hatangwa imiti igabanya ibyago byo kugira ngo umuntu abe yakwandura virusi itera sida mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu ushobora kuba arwaye. Iyo miti yatangiye ihabwa abana barashakanye, umwe afite virusi itera sida undi atayifite. Muri iyi minsi hongewemo abantu mu bindi byiciro barimo abakora umwuga w'uburaya ndetse n'abagabo baryama n'abahuje ibitsina. Irahabwa kandi abangavu n'abakobwa bakiri bato. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema Muganga Gari kandi Rwibashira uyobora ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, avuga ko iyi gahunda imaze hafi imyaka irenga ibiri.
Ni gahunda tumazemo hafi imyaka irenga ibiri dutangiye mu Rwanda. Ni uburyo bumwe bwunganira kuko dusanzwe dufite byinshi mu kwirinda virusi itera sida, akaba ari imiti dukoresha kugira ngo tugabanye ibyago byo umuntu yakorera virusi itera sida. Muri make ni imiti isanzwe n'ubundi ikoreshwa mu kugabanya ubukana, cyane cyane twatangiye tuyikoresha ku babana barashakanye bafite virusi itera sida batayifite, akaba hari umuti ufatwa buri munsi birumvikana kugira ngo ugabanyirize umuntu ibyago byo kuba yakorera virusi itera sida mu gihe abonanye n'ufite virusi. Ubu rero twagiye tukongera ibyiciro bigenerwa iyo miti kuko twagaragaye ko iyo miti ifasha iyo ifatanyije n'undi buryo bw'ikindi fasha kugabanya ibyago by'umuntu yaba yakora virusitera sida. Ubu ngubu hari ikiciro yindi twagiye twongeramo bitewe na ibyibasiye kurusha ibindi birumvikana. Hari abakora umwuga w'uburaya tukasaba ko tubatanga, hari bari kuryamana n'abandi bagabo kuko nabo bari mu giciro byasiga kurusha ibindi, ariko nanone bakaba abangavu n'abakobwa bakiri bato bita adolescent girls and women. Ni igiciro byagiye byongerwaho nyuma mu rusisteme twagiye tubona ko biri mu giciro byasiga kurusha ibindi nanone kandi bifite ibyago byinshi byo kuba byakwandura virusi itera sida. Imiti irafasha ariko birumvikana neza ko bidakuraho ubundi buryo bwari busanzwe bukoreshwa, yaba kwifata nk'uko dutwitangira cyane hano urubyiruko gukoresha agakingirizo ndetse no kugumisha kenshi kugira ngo umenye uko uhagaze. Muri make rero ni uburyo bugenda bwiyongera ku bundi.
Hanyuma se muganga, iyo miti yari yagezwa ku isoko kugira ngo umuntu tuvuge wagize ibyago byo kuba yaryamanye n'umuntu wanduye agakoko ka sida ashobora kuhita yibona?
Yabakoze iyo miti nayo nimo ndavuga ifatwa mbere y'uko umuntu agira imibonano mpuzabitsina cyangwa se aba exposed nk'uko tubivuga. Ariko kandi nanone hari n'ikindi cyiciro cy'imiti iyo twita post exposure, ni ukuvuga ngo wagize ibyago byo kuryamana cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazi uko uhagaze n'aho uhagaze. Bimaze gutuma tukabona ko zina gati hari imiti n'ubundi cyangwa dukoresha iyongiyo binamaze n'igihe kinini mu gihugu, ariko byose nk'uko byumvikana ni imiti itangirwa kwa muganga hamaze gukorwa ubushobozi bwa muganga ndetse no kumenya ingano y'ibyago ufite by'ukoko wakwandura virusi itera sida. Ubwo buryo bwombi burahari, haba mbere y'uko waba exposed ndetse na nyuma. Ariko icy'ingenzi cyane tugarukaho ni ukwirinda, kuko nubwo ihari ntabwo ubushobozi bwayo bwo kugabanya ibyago ari ijana ku ijana nk'uko twivuga no kugabanya ibyago, ariko ikigambiriwe cyane ni ukugira ngo abantu birinde, abantu bakora imibonano mpuzabitsina n'abandi bananiye bakora imibonano mpuzabitsina n'agakingirizo turahari cyane cyane kandi tuboneka byoroshye ndetse tunatangirwa n'ubuntu bwinshi mu gihugu. Bisaba rero ko abantu bumva icy'ingenzi nko kwirinda, ariko kandi n'uwo binaniye hakaba ubwo buryo bugiye butandukanye tuvuga kugira ngo niba hari ukize ibyago ataba intandaro yo kuba yakwandura cyangwa se yakwanduza abandi.
Kuva mutangiye gukoresha ubu buryo musanga bimaze gutanga umusaruro ungana ute, umeze gute?
Biragaragara no mu bari tugenda tubona ko ubwandu bwa virusi itera sida mu Rwanda bugenda bugabanuka, ni ibipimo bigaragarira bose. Ariko kandi nanone ukabona ko ntabwo ubukangurambaga kuri iyo miti no kuyisobanukirwa turacyabishyizemo ingufu, ariko muri rusange iyo urebye uko ingano y'ubwandu bwa virusi itera sida yagiye igabanuka mu Rwanda mu myaka itatu ishize, ubona ko hari bimwe mu bimenyetso bishimishije cyane ku buryo bigaragara ko izi ngamba zigenda zishyirwamo mu buryo butandukanye mu kwirinda virusi itera sida iyo bwitabiriwe cyane cyane n'urubyiruko, byongera amahirwe y'uko tubasha gukomeza tugabanya ingano ya virusi itera sida ndetse n'ubwandu bushya mu baturage ndetse by'umwihariko no mu rubyiruko.
Muganga Gallican Rwibasira uyobora ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yavuganaga na mugenzi wacu Edi Rwema, ikiganiro kirambuye mu biganiro byacu bitaha.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inteko ishinga amategeko mu Burundi yemeje itegeko rivuguruye rigenga impunzi mu birigize, harimo ingingo ibuza impunzi kongera kuba mu mujyi uwariwo wose mu Burundi. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Umushinganje jene huwa rewe hagati ya figuri ya washinga mateka kuiteke kwa ligenguru januruza haruguwa Burundi na abanyamahanga impunzi n'abatagira kabiri begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi aho bita patrie de mu Gifaransa rimaze imyaka irenga 30 kandi ko ari ngombwa ko rishasha abashinga mateka babwirizwa kubanza kuryemeza kugira ngo rije mu ngiro. Iryo tegeko ririmo uburenganzira ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa n'u Burundi uhereye ku mwidegenzi wo gutembera mu gihugu, ukwankirwa kuba mu bisagara, ukubakana n'abavuka gihugu, kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu, uguhabwa ubwenegihugu n'ibindi. Kuva mu kwa gatatu 1989 haba integuro ya mbere y'itegeko rigenga binjira n'abasohoka igihugu rya kugendera ko buca avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri icyo kiringo, harimo injira ry'u Burundi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko yase, gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira, ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi indengambibe harimo iterabwoba n'ibindi. Ubijanye na kino gisata byose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bwasohoka n'abinjira pafe mu gihe byahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye, umwe bwegukira intwaro yo hagati, ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu, mu gihe ubushinganji bwagiye burateranywa ahandi naho bukagirwa bubiri, muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe mwaka uheze. Umushinganji ndako bucabwiye abashinga amateka kandi ko n'utunenge twose twaba twibonekeza kugeza aho Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora ubucuruzwa rw'abantu tuzokosorwa byoroshye itegeko rimaze kuja mu ngiro. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama ishinga amateka turuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko, imwe mu yimwe kandi y'impunzi z'abakongomani, asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi. Sabine Ntakarutimana.
Mubwira abacyetse ibyo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cyacu ko bakurikirana cyane ku bijyanye n'uruja n'uruza, kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bukurikiranwa. Ibi nkabivuga ko hari igihe abenegihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu Burundi kumengo zitegenda cyane kurusha abenegihugu.
Daniel Gerard Ndabirabe mukuru w'inama nshinga amateka nawe yifuza ko atamunzi zosubira kuba mu isagara.
Ubaye impunzi ntagaciro ugifise, uwo ari wese arakuhonyanga, niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo. Uri umuntu udafise iyo uja niyumva uri impunzi, nuva ko nta duwa ibazo baza bababesha ngo hariho ngo duwa y'impunzi nta duwa ibaho. Kemera akagukwega mu byondo igihe bashakiye bakakureka. Hariyo abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano ariko usanga bafite uburenganzira bwinshi bwo gutembera n'impunzi bava mu makambi baje kurara inka zabo aho i Bujumbura. Hariho n'abandi bakubwira yuko bafite uburenganzira bwo kuba mu mujyi, nta mpunzi iba mu mujyi.
Yavendera ko buca umushinganji rero ntwaro yo hagati yajyanye integuro nshyashya mu nama nshinga amateka avuga ko imaze kwemezwa ibibazo byose bizotorerwa umuti.
Twaratanze amategeko akwiye yuko abajejwe intwaro bakorana cyane n'abarongoye amakambi, barazi neza yuko ajya amakambi barongoye atari ikomine Muyingi. Turafite impunzi zitari nke ziba mu isagara, nibaza yuko ari ibintu byo kugaruka ko kugira umuntu aza arabikosora bukeye buke, usanga ari n'ikibazo mu gihe nk'umuntu yahuza avuye muri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo agashashika ngaho i Bujumbura ari minota mike akaba yashitse Kongo akongera akagaruka.
Umushinga amateka Polinaris Ndayikengera warabaye umushinga n'ikibazo c'abarundi baba mu mahanga ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira.
Abarundi bari mu diaspora iyo amapasiporo yabo yaheze igihe bagomba kuyarondera birabagora cane, bigasaba mbere ko babanza gushikira ino zoba n'iziye zituma bitaborohera kandi tuzi yuko hakwiye hamwe n'amajwi twagikanije babikora.
Aho umushinganganji ndirako buca yemeza ko kiretse abanyeshuri ata wundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'u Burundi.
Kurya umuntu mukuru nk'akaranga muntu abanza gushika kuri komine, nitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika ikintu ari hanze ngo ni muntu uyigire pasiporo. Ko ari urupapuro rufite akamaro kandi akamaro kadasanzwe, pasiporo yiwe yaheze naze ashike i Burundi asabe iyindi abone diforme, binafasha no kwiyumva mu cya gihugu ciwe. Hariho abo duhereza exception n'abanyeshuri abafise bourse ya leta, abadafise bourse ya leta.
Iyi nteguro Tukiri mu Burundi, umukuru w'umujyi wa Bujumbura, Jimmy Hatungimana, yatanze itegeko uko abantu bose bahurira ahantu ari benshi bagomba kwambara agapfukamunwa. Inkuru irambuye, Desire Hatungimana.
Mu nama n'abarongoye intwaro n'abaserukira igipolisi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura, Jimmy Hatungimana arongoye icyo gisagara yabamenyesheje ko binjiranywe n'ikiza cya COVID-19 kandi ko kibangamiye imiryango. Yabasabye kwikingira aho bari hose na cyane cyane mu makoraniro ahuriramwo n'abantu benshi mu kwambara agapfukamunwa. Jimmy Hatungimana yabamenyesheje ko ugifise agahigihigi yotembera mu bitaro vya Bujumbura akirabiro ko ico kiza kibangamiye abanyagihugu. Yaciye abamenyesha ko bobandanya bahimiriza abo barongoye ubutazokurikiza impanuro yahawe akazohanishwa ihadabu y'ibihumbi ijana n'abo barongoye abandi badasigaye inyuma.
Ngira nta muntu n'umwe mu muryango wiwe atarumva ko yafashwe n'ikiza COVID-19. Atariho ni Imana, mugabo ariho naho reka twipange. Ikiriza COVID-19 kiriho kandi kiriko kiraduga ku rugero rudasanzwe. Murabona kubona twakoraniye hano, mbona abantu batatu bambaye agapfukamunwa nako ni bane. Ariko mumenye amakoraniro nk'aya mwebwe mujeje intwaro yuko muzoza muragenzura mugenzura neza abantu bambaye agapfukamunwa mu assembly manini manini nk'aya. Murabe ko abantu bakaraze kenshi, murabe ko abantu batari ko barayambirana.
Jiraze Ndabirabe arongoye inama nshingamateka nawe nyene aremanga ko icyo kiza kihari mu Burundi kandi ku bwinshi. Asaba abashingamateka kwipimisha kenshi gashoboka kugira bamenye uko amagara yabo yifashe.
Abashingamateka mwese kandi abakozi bose, ikintu kijanye na corona mubandanye mwipimisha. Nimurindire ko wumva hari ahantu babara, mubandanye mwipimisha. N'imiryango yanyu n'ababanyi banyu mo babonye muri radio ati mwipimishe. Aho ushobora kushikira wese bakiri uti ipimishe, nta mahera babasaba. Agurukire se twipimisha nka gatatu mu ndwi, mwebwe abashingamateka nka gatatu mu ndwi mwipimishe. N'abamenyesha amakuru nabo bariko baratwumva nabo nyene bipimishe. Aho mukunda kugenda henshi mwipimishe nka kane mu ndwi, mwebwe muragenda cyane.
Naho rero biruko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca arongoye n'umugwi w'igihugu wo kugwanyikiza cha corona amenyesha ko mu Burundi atawe bazohatira gufata urucanco. Ni mu gihe ibindi bihugu bihimiriza abanyagihugu kwicandagisha imwe mu nzira zirashe yo kugwanya COVID-19.
Muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine icyo twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije tuzoyashikiriza. Muri kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva bishaka kwa keneye vaccine azoshagenda yitura bikeneye bamuteri yo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo baze leta. Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi arifuza bose ko badufasha vaccine. Niba tuzanire iyo vaccine tuyibike.
Muganga Yohani Minani yigeze kurongora ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ku ntwaro ya Amerika Rondadaye amenyesha ko leta iriho yitwara nabi mu bijanye no gutuza ico kiza, agasaba umukuru w'igihugu gufata ya mbere mu kugwanya ko karanda utamukurikiye akabogozwa.
N'ibintu byoroshe kugwanyikiza COVID-19 na cyane cyane utangura gucanjisha abanyagihugu. Turasabye umukuru w'igihugu kuko niwe biraba ubwambere na mbere ahaguruke ntareke ngo arafise abashikiranganje ngo arafise ikipe tekinike bimwe yabikora abo wa mbere ahaguruka mu rwanda cyiza. Bikabaye uko ejo ubusa bimwe barapfa bazurira batuka umukuru w'igihugu batuka leta, bazovuga ko ari perezida wenyine yabariye ari leta yiwe yabariye ko batagira ikibahurura.
Igihugu cy'u Burundi nico cyonyene mu karere ka Afrika y'ubuseruko kitaratangura gucandaga abanyagihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ani wadusoreje aya makuru hamwe na mukubi Ria Baro wamfashije kuyabageza aho nongere mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi mukomeze mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.